Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi aho muri hose, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni ku munsi wa gatatu tuganira ku magara y'abantu mu kiganiro muri Sanga. Abahinga banonosoye indwara zo mu mutwe baratanga impanuro z'ukuntu izo ndwara zo kwirindwa. Mu Burundi muhinga yanonosoye indwara zifatira mu mitsi yo mu mutwe, mu neurologue mu Gifaransa, Nestor Nsengiyumva aremeza ko gufungura neza hamwe no kwitwararika amagara yo mu mutwe bifasha mu kwirinda indwara nyinshi zo mu mutwe zigoye kuvura. Avuga kandi ko ibyo bifasha mu kugwanya ubusaza, kugira ibyumviro birashe no kwamana umunezero mu mutima. Nivyo tugiye gucija nino mu kiganiro muri Sanga muri aka kanya. Ikaze neza mwese. Tubibutse yuko mushobora kutwandikira nimero zanyu kuri Facebook mugaterera ibibazo n'ivyumviro. Adresse yacu ya Facebook nkuko bisanzwe ni Radio Yacu VOA.
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngiye ndi hano Kampala Uganda.
Ngiye ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga y'uyu munsi. Turashimika ku magara y'abantu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Abahinga banonosoye indwara zo mu mutwe baratanga impanuro z'ukuntu izo ndwara zo kwirindwa. Mu Burundi umuhinga yanonosoye indwara zifatira mu mitsi yo mu mutwe, abo bita abaneurologue mu Gifaransa, Nestor Nsengiyumva aremeza ko gufungura neza hamwe no kwitwararika amagara bifasha mu kwirinda indwara nyinshi zo mu mutwe zigoye kuvura. Avuga kandi ko ibyo bifasha mu kugwanya ubusaza, kugira ivyumviro birashe no kwamana umunezero mu mutima muri rusange. Nivyo tugiye kugaruka ko rero mu kiganiro muri Sanga muri aka kanya. Twongere tubibutse ko mushobora gushikiriza nimero zanyu tukabahamagara mugaterera mu kiganiro ibibazo canke ivyumviro kuri muganga. Reka rero twakire muganga. Ndabwiye ko twamuronse ku murongo wa telefone tumuhikaze muganga Nestor Nsengiyumva, akaba akorera ku ivuriro rya Espoir d'Afrique mu Burundi, akaba kandi ari we ayoboye igisata cy'ubuvuzi muri kaminuza yaho nyene yitwa Espoir d'Afrique benshi bazi nka Hope mu Burundi. Muganga Nestor, ikaze neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane kuba mwongeye kuntumira kugira ngo dusabikanye ubumenyi ubijanye n'amagara y'abantu. Ndakengusiye mabwe mwantu ngera nta ikaze abariko baratwumviriza kugira ngo dusabikane ubumenyi. Murakoze
cyane. Twibutse ko mu ntango z'umwaka muganga twarigeze kuganira nawe adufasha byinshi cyane ku ndwara y'itiro, kumbure zirimo mu ndwara zo mu mutwe, ariko uno munsi turashimika cyane ku magara yo mu bwonko bijanye n'ingaburo canke imfungugwa hamwe n'inyifato. Muganga rero aza kutubwira ibyo bice bibiri byo kubungabunga amagara y'abantu n'ingene bikwiye kwitabwaho n'ingene bikwiye gufatwa. Muganga rero kumbure duheraho nyene ibijanye n'amagara y'abantu, amagara yo mu mutwe, nako amagara yo mu mutwe ahanini ni giki ushira imbere cyane iyo uri kuraganira n'abantu kubijanye n'amagara yo mu mutwe nk'umunohologue.
Eko, murakoze cyane. Mubajije ikintu gihambaye. ari naco nubuga nti izo ngiranse mvuga ubunyene nubuga ko ari nka resume cyangwa ni ntangamara ari kaba na resume ikaza kudufasha hamwe umuntu yovuga ati mbega natahanye iki muri kijya kiganiro ibyo ngira mpereko nizo bintu biza kuba bihambaye ibiza gukurikira biza kuba kugusigura neza mugabo hanini izo ngira mpereko nizo biza kuba bihambaye ubwa mbere ni uko amagara yo mu mutwe niyo mu mutwe bitameze neza amagara mu mutwe atameze neza amagara y'umubiri muri rusange amera neza ariko ubwira ngo singende kure ico nza guhagarara ko cyane nuko byagaragaye ko hariho imibereho hariho ingaburo n'imifato bizwi neza ubushakashatsi bwerekanye ko bishobora gufasha mu gukinga bishobora gufasha ubwa mbere umuntu akagira amagara meza yo mu mutwe n'amagara y'umubiri wose muri rusange na cyane cyane umutima ibyo nabyo bikaba ibintu bimwe biri zero biho cost ni ukuvuga ibintu atakiguzi na kimwe bifise bimwe muri byo nta kiguzi na kimwe bifise mu cyongereza tuvuga tuti zero cost icya mbere ndagusigura mu nyuma mbega kubera iki bintu none bihindura ibintu bitangaje ubwa mbere twagiza kugaruka ko ikiro ikwiye ni ukuvuga ku bantu bagema mu ijoro kubo bikundira murantunga ko hariho abakora akazi mu ijoro mugabo muri rusange ku bantu bikundira bakora ku murango bakaryama mu ijoro kuryama hagati y'amasaha 7-8 kandi bikaba seguriye iminsi yose turigaruka ko bararota akaryo kuganira icya kabiri hariho icyo twakwita agakarashishi ko mu gitondo ibyo bintu bikora ndaza kubigaruka ko ariko mvuze icya mbere icya kabiri ntabwo kuvuga ngo icya mbere nicyo gisumba ikindi ibi byose birahambaye ni uko nashobora kubivugira rimwe numva ndavuze agakarashishi ko mu gitondo ibyo agakarashishi ko mu gitondo abantu benshi bumva umenga ni siporo ibintu birebire naho ufata umugozi ukawusimbasimba ndetse ariko n'amabwire abantu amurongo w'umutima uri kuratera ku rugero rudasanzwe ibyo birasize ihambaye neza gukora ku musego umutwe no ku magara y'umubiri wose muri rusange icya gatatu benshi batazi by'ukuri abantu benshi batazi kimwo by'ukuri benshi batazi izuba riserefa mu gatondo ijyana itwarara yaryo rirafise ikintu yisangije riza gukora muhuze mu mubiri reka singize ndabitondaguye kuko ndanahubwa kimwe kimwe n'ukuntu bigenda igikurikira hariho ingaburo twita reza rimahisha anomega 3 izo ngaburo zifite izo twita omega 2 turazisanga ahanini nko mu ifi mugato turazisanga no mu biyoba nk'akarorero aho fatuba nk'ikintu umwene gihugu wese ahantu hatandukanye nko mu Burundi mu Rwanda ashobora kuronka ibyema za hashize ibiyoba izo alimatirishano gatuwa zirafite na zo nyinshi zihambaye ziza gukora kubera ko ubwonko iza kugaruka ko icyo bikoze bukozwe n'icyo kintu cyita omega 2 politike zita omega 2 ikindi ni ukugabanya
radishwe rya Amerika muradutunga ku murongo wa telefone harabaye kabazo ku murongo wa muganga turaza kumugarura mukanya reka tumire amate tumugarure ku murongo murakoze
bwiza bw'Imana zewiriweho zanze umubyeyi wampaye byinshi mama wambyaye nzakwitorishye
Ratishwe cy' America tugaruke mu kiganiro cacu muri isanga aho tuko turaganira na muganga Nestor kubijanye n'amagara yo mu mutwe muganga muradutunga ku kabazo ka telefone ariko mukomeze aho mwari mugeze mudusigurira
ego makoze nako ndavuga ibintu bizwi neza ko bifise akamaro kadasanzwe ku magara muri rusange no ku magara yo mu mutwe no ku magara yose muri rusange na cyane cyane amagara y'umutima na inamaze kuvuga itiro na inamaze kuvuga agakarashishi k'iminota 20 cyangwa 30 mu gitondo nari inamaze kuvuga kuraba izuba riserutse nari mvuze yuko benshi ikintacho bazi kuraba izuba riserutse irafise ibintu byinshi biza uhindura hanyuma hariho ibyo kurya birimo ico twita omega 3 les aliments riches en omega 3 ivyo navyo ni nk'ifi hanini ariko hariho nibindi bisanzwe nk'ibiyoba bijya twita ivyema hamwe hamwe harimo koga amazi akanye mu gitondo hakabaho no kugabanya canke guheba inzoga kubasanzwe bazifata kugira ngo baze gutahura kugira ngo abantu baze kuronka n'ukuntu babaza reka mbanze sigure neza ico bifatiyeko nuko ubwonko mu gukora bukoresha utuntu tune nyamukuru twitaneho modérateur cyangwa neho transmetteur niko muranyumva
ego
ego rero muri utwo tuneho transmetteur ariko twita neho modérateur ibimvuze zaba inyifato hamwe n'ingaburo biraza guhiza cyangwa gutuma utwo tuneho modérateur dukora neza hariho neho moderateur navuze ko ari zine neho moderateur ya mbere ubwonko bukoresha mu gukora niyo twita dopamine ndabivuze yuko ubwonko nibwo butuma twiyumvira nibwo butuma twiga ibintu byo mu buzima butandukanye twa ibyo ku ishure cyangwa ibyo handi hantu hose nibyo bwo butuma ibindi bihimba byose byose bikora kandi bigakora neza iyo buriko burakora neza birumvikana rero hariho neho moderateur ya mbere bita dopamine niyo ituma umuntu yumva afise ishaka bijya twita motivation kumva afise ishaka zaba izo kubaho no kurangura ibikorwa byiwe bya misi yose bakunze no kuyita ngo ni hormone y'akanyamuneza ituma umuntu ahimbarwa yumva amerewe neza ariko by'ukuri ikintu nyamukuru cya mbere ikora ni motivation ego kumva umuntu afise ishaka rero nk'ibintu biyongereza bishitura biyongereza kandi cyane ikintu cya mbere hariho imishwarara y'izuba riserutse hajya izuba riserutse ukariraba riserutse hajya rikiri epfo nyine hagati dufate nko mu Burundi ni hagati ya 12 zo mu gitondo na 2 zo mu gitondo nyene iyo mishwarara irafise ibintu byinshi iza guhindura mu mubiri w'umuntu ubwa mbere bwobwo izuba ryibutsa iyo mishwarara iza kwibutsa amaserile yo mu mubiri yuko ari mu gitondo ayibutsa aho umunsi ugeze bigatuma ibyabwirizwa iby'umubiri wabwirizwa guhingura ku gihe iki n'iki umubiri umenya igihe uza kubihingura nibyo twita horloge biologique nagoma nibutsa ariko baratwumviza yuko benshi igituma dufise amaso benshi baje gukora kugira ngo tubone mugabo ubwa mbere twarose amaso baba abantu cyangwa ibindi bikoko kugira ngo bitubere ikibutso cy'igihe tugeze ku munsi rero iyo mishwarara y'izuba irafise ibintu bidasanzwe kuko ijya gutuma ama hormone atandukanye amenya igihe aza kuba umubiri wahingura kandi ku rugero rukwiye mugabo iyo mishwarara y'izuba urumva nabwiye yuko yongereza dopamine ariko hamba byo kongereza dopamine kandi irongereza n'indi ntuzeye twita adrenaline iyo nayo ituma umuntu indi ne homodilatere twita adrenaline ndaza kwivuga ko nayo nyine ncagaguye ituma nayo umuntu afita ingufu zo mu mubiri izisanzwe zo mu mubiri nyene kumva ufise ingufu zo gukora nyene physique mugabo n'ingufu z'ubwonko ico twita énergie calorique nokuvuga iz'umubiri zisanzwe na énergie nerale bivuye muri nerone canke muri nerve
ego muganga
ego
turumva ibyo bice bibiri bitandukanye ariko kugira ngo kumbure abatwumva ntibashobore kwibagira bimwe bimwe uri kuratubwira turaza turavyongeramwo mukanya reka mpindukire gato nakire umunywanyi w'ijwi rya Amerika ndiye ku murongo kumbure bimwe mu bibazo bishobora kuba ivyo muri kumadusigurira
ego
reka ntangurire kuwitwa umusaza amahoro neza umusaza
Amahoro.
Amahoro cyane.
Amahoro ni ko njezo ndore ndi gicumbi muri bwise yuke ku munene.
Mhm.
Mbere na mbere ndashimira umutumi wa karanga shima nitangaza makuba mwamwaye mwanya ngana bashimira kwa mwaduhaye mwasukagira hano mu kiganiro. Ni byo kubashimira rwose.
Murakoze cyane.
Ariko mwanzira ikibazo nakwibariza nk'umutumi kwa urabona yuko ikibazo cyo cy'ingwara cyo umutwe ni ikibazo usanga ahantu henshi kandi ugasanga biri kwiyongera bikiri kubitera ariko nkibaza ngo ese ambwira ese birashoboka ko umuntu yakwirinda izo ndwara nanga ibyo bibazo byo mu mutwe ku buryo n'ubundi usanga biri kwiyongera ugasanga abantu abubona abona ugasanga ejo umuntu abona ari muzima ejo usanga umutwe byahindutse atubwira niba umuntu ashobora kwirinda ibyo bibazo kuko n'ubundi umuntu atubwira uburyo umuntu yabyirinda kuko birakomeye cyane kandi ibibazo byaje mu mutwe urabizi yuko n'ibindi byose biba byarangiye
ni navyo umuganga ariko aragerageza kudusigurira ukuntu umuntu yovyirinda bimwe bimwe yasiguye ibintu byoroshye cyane kandi bidasaba ikiguzi ushobora gukora mu buzima bwa misi yose kumbure muganga akomeza tubwire ibindi urakoze cyane musaza
ego
umuganga kubijanye no kwirinda kumbure dukomeze gato umugihe abandi ku murongo batangura kubaza ibindi murakoze
ego murakoze ego reka banze nkomeze ko muvyemeye narimvuze yuko hariho iyo twita neho moderate twita dopamine ituma wumva ufise ishaka kanumva umerewe neza niko muranyumva
ego
navuze rero yuko kuraba izuba riserutse muvyumve neza ahantu henshi nko muri Afrika turabona izuba kandi tubibona ku buntu biturugura amahera na makeyi kuraba izuba riserutse riratuma iyo neho moderate bita dopamine iba libere umubiri uyihingura ikaza mu mubiri bigaca bituma umuntu yumva afise ishyaka ryo kurangura ibikorwa byiwe akumva afise akanyamuneza akumva umengamerewe neza kandi nubwo yaba afise ingorane uko munatse ko twamadusa ingorane zitandukanye mu buzima iyo ni homoderatere rero irashitukwa niyo umuntu arabye izuba ko namaze kuvuga kuraba izuba reka nce mvuga ibyo imishwara y'izuba ibindi bintu imishwara y'izuba rikora imishwara y'izuba iyo umuntu arirabye hamba byuko yongereza ya neho moderatere bita dopamine ikayongereza n'indi neho moderatere bita adrenaline iyo neho moderatere bita adrenaline nayo to mvuze mu majambo avunaguye niyo ituma umuntu agira energie z'umubiri izo twita energie calorique no kuvuga izi zingufu zisanzwe mugabo na energie z'ubwongo ico twita energie nerale iyo rero mugabo hambavu y'ivyo iyo ntuzeye urumva yuko nabwiye ko yadugije adrenaline adrenaline igatuma umuntu agira energie z'umubiri energie isanzwe na energie z'ubwonko ariko kandi ikindi kintu gihambaye gica gikorwa niyo adrenaline nico twita immunite immunite ni ukuvuga kurya kuntu umubiri wigwanira iyo umuntu agwaye ntasinzikare canke ntanagware ahubwo
ni ukuvuga ko muri make iyo energie neurale izo nguvu izo mbaraga zo mu bwonko ziranatuma umubiri umenya kwikingira indwara zitandukanye
ego ariko ico ni kindi n'ukuvuga ni nguvu z'ubwongo nizo zituma umuntu ashobora gukwiga nk'umunyeshuri cyangwa umuntu agakora akazi kiwe afise yumva ko ari hari ko ari concentré ico kindi kirisangije n'ukuvuga n'ico tu immunity immune system immunity rero iyo adrenaline yabaye libere kubera izuba yamishora y'izuba yari yayikabuye ikahajya mu gitondo hagati ya 12 dufate nko mu Burundi na 2 zo mu gitondo ituma iyo iyo immunity y'umubiri ikomera hahandi abantu babiri basha kugwara bijya twita ngo gripe ugasanga umwe arasinzikaye ariko uwundi aguma imenga akomeye cyangwa bakagwara malaria bose bakagenda kwa muganga bakabapima malaria mugabo umwe agasinzikara cyane ariko uwundi akaguma imenga ameze nk'ukomeye urumva yuko immunity yiwe iba ya uwo yameze nk'ukomeye iba ya ibikomeye cyane barabyerekanye hari n'ubushakashatsi bwabyerekanye barafashe abantu barabatera umugira w'ingwara mugabo wo kugerageza pano umugira nyina cyo kumagwaye umugira w'ingwara mu bushakashatsi ni nka kujya mu guhanga igihuru cancho hari cancho umugira ufahaje baduha nico gituma abana bavuye ku cancho baramira nk'abagwaye mugabo ntibagwara ni uwo ni immunity iheze kazi kiyubaka rero barafashe abantu barabahetera umugira w'ingwara ufahaje aba bacu bararaba abari bagize iyo ntuzeye abagize exercise no bwa ibintu byatumye adrenaline iba nyinshi mu mubiri nko kurabizuba hariho nibindi bituma ikarashishi abo bantu ntibagwaraguritse nuko uvuga ikintu cyose gituma iyo adrenaline yabaye nyinshi mugamo byumve neza si ya yindi abandi bakoresha imiti baza kwitera cyangwa ibiki oya ni i adrenaline umubiri uhinguye yonye n'ubwawo umuntu yagize siporo cyangwa yagize izuba cyangwa yagize ibindi bintu nza kuvuga
ego
izuba rica rituma ya adrenaline iba nyinshi mu gihangano gatoya kugira ngo babyumve neza iyo adrenaline nayo ikaciduha ingufu z'umubiri ikaciduha n'ingufu z'ubwonko mugabo ikaciduha na immunity ikiduha na immunity aho rero mwamaze kumva ko maze kuvuga ni homodihatere zibiri maze kuvuga dopamine maze kuvuga na adrenaline ariko nongere ko yuko kuri dopamine sindavuga mbega ni biki umuntu yofungura kugira ngo navuze imibereho n'ibindi biki bindi byo ikabura bituma igenda neza hambavu y'imishwarara y'izuba hariho navuze namaze kuvuga ikarashishi nca kabiri hariho koga amazi akanye mu gatondo abantu benshi bakunze koga amazi ashushe ariko ahubwo koga amazi akanye biratuma yane homodirateri bita dopamine n'imwe bita adrenaline ziba umubiri uzihingura kugero ruhagije bigaca bituma umuntu na ya immunity yiwe nayo nyine imera neza na za nguvu z'umubiri zisanzwe n'iz'ubwonko zimera neza nicyo gituma abantu baba hano hadakanye cyane umuntu ashobora gukwaza amazi hanze akamera nk'ayakanye ari ibintu byiza cyane mu gitondo umuntu akoga amazi akanye hanyuma ku mugoroba naho akoga amazi ashushe kubera uyoza amazi akanye mu gitondo atuma dopamine iba nyinshi ukumva ishaka agatuma adrenaline aba nyinshi ukumva kandi ufise ingufu hama na immunity yawe igaheza ikamera neza
ego murakoze cyane reka kumbure ego cyane turumvise yuko akazuba ko mu gitondo kuva saa 12 gushika saa 2 zo mu gitondo arakazuba keza cyane kandi gafise inkabuzo zikomeye cyane hamwe no koga mu gitondo amazi akanye bibiri mu bintu bikomeye cyane mutubwiye reka mpindukire na Kire Bakunga ku murongo wa telefone amahoro neza Bakunga
amahoro neza mwiriwe neza munyamakuru
mwiriwe
merere hano Kigali mu Rwanda maje kugushimira cyane
murakoze namwe
kare mwifuriza umwaka musha muhire
twese
yego kandi nishimiye inama muganga tubyiye n'utubazo tutarenze tubiri nshaka kumwibariza ni kuri wa musemburo ndavuga ku bana batoya ayigiye umwana avuka akavukana ukuntu bayita mu kinyarwanda umuhondo aho ni ukuntu umuhondo cyangwa bakamushyira ku itara kugira ngo ubushyuhe abashe kububona ni ukuvuga ngo wa mwana ukivuka ufite icyo kibazo cy'iyo misemburo ko batubwira kumushyira ku zuba ka mu gitondo saa 12 kakari ka mu gitondo saa moya ari ingira kamara nuko kwa muganga badushi bazatugira kubikora gucyo nakatu none se iyo havutse cyakibazo ari ya urarumuri go kwitara nanira nirazuba ndashaka kumenya kuno nabitandukanya none ngongira ngamubaza ikibazo kimwe ku bantu bakuru urabona iyo umuntu atangiye kuza kugenda mu zabukuru n'imisemburo y'umubiri igenda ita imbaraga n'abasirikare bagenda basubira inyuma ndibariza muganga ku mukecuru cyangwa umusaza umukambwe uri hejuru y'imyaka 80-90 cyangwa 100 cyakuzamura kera akazuba nako kaba bagakeneye cyane ndubaza ko kubagakeneye kurusha abandi bose kubera n'ubwenge bwabo umuntu mukuru ubona ubwenge butangiye gusubira inyuma ho gatoya bugenda yibagirwa n'ibyo yakoze akibagirwa n'amazina y'abana cyangwa n'indoro n'ishusho y'umuntu azi akagenda byibagirwa buriya byaba biterwa na za ngaruka z'iyo misemburo kandi n'umwamwibariza ngo kuri wa muntu w'umukambwe amafunguro agomba gufata cyangwa zambuto agomba gufata kandi nkamwibariza ikindi kibazo ari ukuntu muri iki gihe hari indwara ya paralize y'uruhande rumwe ugatanga guhera ku mutwe kugeza ku maguru igipande kimwe ntago gikora kandi uri muzima wa bibi ukazi uri muzima kandi none ugasanga mu kazi cyangwa muri bisi cyangwa mu muhanda igihande kimwe kibaye ikigeragezo cyanze gukora atubyire aramutse bigenze gutyo ikintu cya wakwihutira gukora kubera njye ari umuntu twazanye muri bisi mvuye Kampala agira ikibazo kandi twavanye Kampala ari muzima turaza bimufatira mbarara uruhande rumwe duhita ruba paralize paka kwa muganga nyine natubyire ukuntu twakomeza kubyirinda
urakoze bakunga ubajije ibibazo bitari bike ariko reka kumbure tugerageze kwibutsa muganga bimwe bimwe hama duhere kumbure kuri ico cerekeye umwana muto avutse muganga akakazuba ariko uratubwira ko mu gitondo mbega itara risanzwe ryo kwa muganga canke ryo mu nzu n'amashwarara y'izuba byo babitandukanye byose birafasha kimwe mwishura hama tubandanye no kubindi murakoze
n'imwe biratandukanye kandi cyane biratandukanye kandi cyane ubwa mbere nagomba ndamubwire yuko bijya yaguze umuhondo nibaza ko ibyo twita jaunisse cyangwa ikitere nimba nabitahuye neza ego by'ukuri baravuga yuko umwana umusize ku kazuba biheza bigafasha ariko nagira ndabibutse yuko bamwe wanashima no mu baganga bakurikirana abana kwico kintu ntibagihuriza ko kuko kijya twita jaunisse cyangwa umuhondo nyene kenshi na kenshi n'ibintu fiziyolojike n'ibintu bibwiriza kuba kubera ihinduka ry'ukuntu amaraso y'umwana ariko arasubirizwa bajye baba basoda b'umubiri bariko barasubirizwa n'abandi bigatuma rero ico twita hemoglobine gihi umubiri gihingura kikaba ico twita bilirubine hanyuma ikaba nyinshi ama umwana akagira ico twita jaunisse no kuvuga ni ibintu fiziyolojike birinda kuba akajya kazuba ko mu gitondo bamwe baravuga yuko bishobora gufasha abandi bavuga ati nta kintu kinini biza guhindura ko n'ubundi bisanzwe biri fiziyolojike ahubwo ico benshi batazi ni ikicuko ako kazuba ko mu gitondo kibutsa umubiri ubwa mbere aho tugeze ku umunsi uko burya turafise ico twita isaha yo mu mubiri ibi amaserire ibihimba by'umubiri byose bitegerezwa kumenya biti ubu ni mu gitondo ubu ni sazi ubu ni ku murango ubu ni mu ijoro kubera ko hari ibyo umubiri uhingura mu gitondo ari ku bwinshi hariho n'ibindi uhingura mu ijoro ku bwinshi ni byiza yuko umubiri umenya neza hakiri kare ati okay ubu ni mu gitondo ubu ni ku mugoroba ibyo rero nibyo biza gutuma umubiri uhingura ibyo wabiza guhingura kandi ukabihingura ku rugero rumeze neza mugabo hambavu y'ibyo iyo mishwarara y'izuba hambavu yo gutuma ibintu biba bijya ku rugero rumeze neza ibyo umubiri uhingura ubwonko bukora neza umutima ukora neza umushishi ukora neza bimwe twitanduze yefwa bikora neza hamba vuyicho ikindi kintu gihamba iyo mushora yizo biza gukora nuko iza gutuma ya neho moderatere yakanyamuneza imituma twumva duhimbawe twumva tumerewe neza twita dopamine umubiri uyihingura ugasha wumva umerewe neza ukunda ubuzima bwawe ukunze nakazi kawe hanyuma kandi igacituma na kimwe twita adrenaline umubiri ugizana bigacha bituma umuntu afita ingufu izi zisanzwe twita energie calorique zisanzwe izi ngufu nyene dufita mugabo n'ingufu z'ubwongo zazindi zituma umuntu afite yumva nyene yuko afite ingoga z'ubwongo zo kwiga ibintu zo gukora ibintu ari concentré afite attention ari hari ego ni cyo nyamukuru
ego
imishwara y'izuba iza gukora hanyuma kumwe rero na imbinite
ego yagarutse kuba kuze naho nyene twumvise ko kumbure zimwe mu ngwara ikaravuga harimo za Alzheimer's harimo za AVC n'izindi avuga ati ku bantu bakuhera kuri 80 ku 90 kuduga nabo nyene tuganirize kuri bo
arakoze cyane abasaza rero hanyuma ubwa mbere nagoma nibisa bari ko baratwumviriza ubushakashatsi buri ko burerekana ni mwakenera link nk'ababyipfuza bo girano bayibahereza kuri WhatsApp kandi buri ko burerekana yuko burya ugusaza wanashima ni ingwara uko twari tubizi uko tubizi n'ubu abenshi uko tubizi nuko umenga dutegerezwa gusaza mugabo umuntu akubajije mbega dusaza ku myaka ingahe niho ucubona yuko gusaza burya ubushakashatsi bwo burerekana ni ingwara igituma ari ingwara baratoye n'amajene icyo twita jene mugabo nitwobijamo ngaha nabyo twovamo baratoye na bimwe twita amajene umuntu ashobora ajyanye no gusaza rero hari ibintu bimwe bishobora gutuma umuntu hari ibintu bishobora gutuma umuntu asaza n'ingoga hariho n'ibindi bishobora gutuma umuntu asaza bukebuke bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu asaza bukebuke harimo rero ibindi ko ndavuga nk'izo zo kuraba akazuba kagiserutse bigatuma ama hormone amera neza mu mubiri muri rusangi aba baganga bitandukanye n'uruga baca banabitahura kuturusha bigatuma ubwonko bukora neza bigatuma umutima ukora neza bigatuma n'ibindi bihimba bikora neza ivyo biraza gutuma umuntu wese amererwa neza ku bantu babasaza ivyo biraza kubagirira neza biraza gutuma basaza bukebuke ari nacyo gituma iyo umuntu afise imibereho itameze neza iyo umuntu ataronka itiro rikwiye iyo umuntu atagira agakashishi iyo umuntu anwa inzoga cyane iyo umuntu ataronka akazuba iyo umuntu ataronka ingaburo zirimo icyo twita omega 3 bizigaburira ubwonko uza kubona umuntu ariko arasaza n'ingoga ukazubona umuntu w'imyaka 40 ariko avuga ngo ntuze ngo muzi ari byatuze hariya mu ntuze kubera atibuka umuntu ariko arahamagara atibuka ikintu amutumye atibuka na kimutumye ni kuvuga ngo ari karasaza ibyo turabitahura ku muntu w'imyaka 90 ugasanga umuntu w'imyaka 40 w'imyaka 30 arafise kwibagira kudasanzwe kubera ko ari karasaza n'ingoga
ego
hari n'ikindi yabagiye kigira ko yabuze ngo ingwara aho abantu baparalize baba
uruparalize
ku ruhande rumwe ego nagira ndakubwire yuko ngira umuntu wese karatwumviriza ukazoba uri kumwe n'uwawe cyangwa n'undi muntu wari we wese hanyuma akagira ikimenyetso icyari cyo cyose kije bukwi na bukwi no kuvuga bijugunye nk'imisogonda cyangwa iminota akakubwira ngo uje numva ko nukuboko nashobora kugukiriza neza canke kukuboko nukukuguru canke ati numva umenga simbona neza canke numva umenga ubwenge sihoburi canke numva umenga umutima uri kugenda utariko nukuvuga ibintu bije bukwi na bukwi haje ibintu bukwi na bukwi na cane cane nko gutakaza inguvu ikintu ca mbere tuca twihutira ku yumva umuntu abagwaye gushaka tubihinyijwe ni kijya twita AVC kijya twita AVC AVC bisigura ngo accident vasculaire cerebrale mu cyongereza tubita ngo stroke stroke iyo AVC ni ukuvuga yaturutse ko amaraso atariko atembe amaraso hari igihande mu bwonko amaraso yazivye yameze nk'aya hari akantu kakabuye mugabo kamaraso nk'aya maraso yavuriranye yazibiye amaraso hanyuma igice azibira ahantu hakontrola hatuma umuntu akontrola ukuboko kwiwe cyangwa kuguru kwiwe ntasubira kugukiriza ntasubira kugukomakoma cyangwa ahantu mu bwonko hatuma umuntu avuga ntasubira kuvuga cyangwa yavuze naho abashaka kuvuga mwe akavuga ibintu bitumvikana wenyene adashobora gutahura cyangwa undi muntu ari karamubwiriza adashobora gutahura n'icyo twita AVC cyangwa stroke izo rero kimwe muri bibintu ndiko ndavuga na cyane cyane ingaburo zirimo icyo twita omega 3 na mafosfolipide biga omega 3 navuze ahanini turazisanga muntu uzeye mu mafi nicyo gituma bamakubwira ngo ufungura poisson uyironse nubwo byo barimwe mu kwezi ntacyo ariko turayisanga no mu bindi bintu bisanzwe nk'ibyema ibyo bintu biza gufasha ubwonko mwiga birafasha cyane n'umutima tuvuze ko bifasha umutima ni ukuvuga bituma umuntu agira une bonne santé cardiovascular health atuma umuntu agira amagara meza amaraso yiwe atembera neza agatuma umuntu afise hypertension itamusinzikaza atayifise naho ikamukingira hanyuma umuntu adagira diabete afise diabete naho ntimusinzikaze ari nacyo gituma umuntu wese aje kwivuza jewe uno munsi ndamubwira nti ehe udashoboye kuronka ibyo kurya birimwo omega 3 nk'ibye manifi ifi kubera zizimbye ndashobora guca ari nk'umuntu arigeze mu zabukuru guca ndamwandikira hariho imiti irimwo izo omega 3
muganga
mu Burundi haba mu Rwanda haba handi hose irahari ndashobora guca ndayimwandikira nubwo atangwara yindi yo bafise ari nk'umuntu ageze mu zabukuru muganga umuntu afite diabete hoho ari umuntu afite hypertension uyo muntu je ntashobora uva mu biro iwanje ntamwandikiye ibyo bintu birimo omega 3 muganga atandamubwira no gufungura ibintu birimo omega 3
ego muganga mwavuze muti bari kumwe n'umuntu bishikiye bijya abakunga yavuze arabaye paralize kuri ku ruhande rumwe muhanura yuko izo ngaburo yoca zifata buno nyene canke iyo byoca bigenda gute muri ako kanya nyine
uyo muntu arashikiwe n'umuntu arabaye paralize uruhande rumwe igitambere cyihuta n'ukumunyarukana kwa muganga igituma umunyarukana kwa muganga nuko kwa muganga baca by'ukuri mu byo bose bushoboka ibikenewe yuko baca mugira scanner kubera iki bagira scanner ndakunda kubaza abanyeshuri nti mbega ni kubera iki tugira scanner kugira ngo turabe mbega yaviriranye mu bwonko cyangwa ahubwo imiti itwara amaraso mu bwonko yazibye mbega yaviranye cyangwa ntiyazibye mugabo si cyo gusa tuba dukeneye kumenya tugikeneye kubera iki kubera ahanini na cyane cyane ukundi kuntu tubandanya tumuvura na cyane cyane nka tension yiwe abantu iyo babaye paralyze tension yiwe yabo ikiduga ku rugero runini rero mu bitaro bamushikanye mu bitaro ikintu cya mbere mu byo baza kumukorera harimo gushyira ku rugero tension yiwe ariko rero iyo umuntu yagize ya avise kubera ko uduce dutwara amaraso twazibye tension yiwe na kiretse yarenze urugero rudasanzwe niho honyine baza kuyigabanya n'ingoga bakoresha ijya miti batera mu rushinga nayo ubundi barayireka ariko yaviriranye tension baca bayikurikirana ikiri ku biharuro bitarajana kure nicyo gituma bikenera yuko bagira scanner kugira ngo barabe mbega yaviriranye mu bwonko cyangwa ahubwo ubwo amaraso yameze nk'ayavura arazibira imitsi itwara amaraso ahantu mu bwonko kugira ngo bace babona ukuntu babandanya bamuvura hariho n'iyindi miti rero bace bakoresha kugira ngo by'ukuri uyo muntu uri kumunyarukana kwa muganga hanyuma rero uwo muntu niyaheza kwa muganga bakamufasha paralizio arashobora kuzoca yigumana aricyo gituma duca duhanura ko bagira icyo twita kinesitherapy cyangwa physiotherapy hambavu y'ibyo aducha makenera zangaburo aducha tekenera kurusha abandi bantu bose kugira ngo asubira gaburira ubwonko kubera ubwonko bwarakomeretse buca bukenera izo ngaburo kurusha abandi bantu bose
yego ego murakoze cyane muganga nizere ko abatwumva bariko baravyandika ibi byose mushikiriza kuko ni nk'isomo rikomeye ryo mu ishure reka mpindukire kuwitwa Marcel turacari kumwe ku murongo
ego turi kumwe ndabumva neza
amahoro cyane
amahoro kuri twese kandi ndahere nziza
twese
icyo nshaka kubaza umutumirwa rero ndibanda ku bintu bibiri by'ingenzi biribwa ku mboga n'imbuto mubona ko imboga imboga zose ni imboga ariko bitewe n'ibara ryazo ziba zitandukanye nanjye ndi umutetsi ibi ni ibinyenda mba nsobanukiwe ariko rimwe na rimwe buri wese araza akakubwira ikintu ukayoza icyo ari cyo imboga mu mabara yazo buri bwoko bw'ibara bufokasinga ku kintu runaka bakizi zifasha wenda umwijima gukora neza izi zifasha amaso izi zifasha iki noneho no ku mbuto bikabuko bitewe n'intungamubiri za mboga cyangwa za mbuto zifite bikaba ngombwa ko badutegeka kuzangitiranya za mboga hakaba n'abantu bitiranya kuteza kantite na karite nabyo bikaba ari ibintu bibiri bibangikanye abantu benshi batajya basobanukirwa arabibwira ko kurya neza ari ukurya kwizihiza abandi bati warya duke twiza ibyo bintu nabyo bikunda kugora abantu bitewe n'imibereho abantu barimo wenda nk'abantu barya ibyo bihingiye badahaha nkatwe abantu barya ibyo bihingiye usanga bashobora kumara umwaka barya indyo imwe kubera ko babikuye mu mirima yabo ariko nkatwe duhaha usanga nyine buri munsi ibyo wahashye ku wa mbere atari byo urahaha ku wa kabiri atari byo urahaha ku wa gatatu none nkabaza muganga ikibazo giteye gito nyuma y'uko buri bara ry'imboga rifokasinga ku kintu runaka ni igihe inama yatanga ku bakoresha imboga cyane icya kabiri bwa bwoko bw'imbuto buri hanze ahangaha nanone birajyana na za mboga umuntu yakaba yakoresha imbuto mu ruvange gute wenda mu gihe cy'icyumweru hanyuma tubwire divayi itukura redi wayini cyangwa se zeruje bitewe n'uko bayita aho baherereye kuba ari kutwumva ni iyihe saha nziza yo kuyinywa mbere ya siporo mbere yo gukora siporo cyangwa nyuma yo gukora siporo nanone ibintu bibaye byinshi biba bibi niyo bibaye bikeya biba bibi imyitozo ngororamubiri biba bisaba hari ibyo ugomba kurya nyuma y'imyitozo kugira ngo ukomeze gukomera kuko n'ubuzima burushaho kugenda neza aje no kutubwira imibonano mpuzabitsina mu kurinda gusaza nk'uko abantu bakunze kubyandikaho yo ayivugaho iki bitewe n'uburyo yakozwe cyangwa n'uburyo yakoreshejwe ku mpande zombi umukobwa cyangwa se umudamu n'umugabo kuko ibyo byose kubyarasobanuye byo ndabyumva ariko utwo ni utuntu usanga abantu benshi bashyizeho impaka noneho ukayoberwa icyo ufata n'ikireka
murakoze cyane Marcelle umubajije bitari bike muganga duhere ku kijyanye n'imboga n'amabara yazo kalite kantite umuntu aba akeneye amakumbure dufatanye n'ikijyanye n'imbuto ingene ziribwa ziribwa ryari ziribwa kantite ingana gute tubifatanye ibyo bibiri hama tubandanye ku bindi
cyane aravuze cyane masaba zibaje byiza byiza cyane kuri icyo cy'imboga n'imbuto nagomba nibanda mwishure mu kuvuga yuko muri rusange kugira ngo umuntu ntibize binamugore mbere atangura gukora ibiharuro mbega imboga muri rusange zose navuze nza muri rusange ni nziza imboga muri rusange ni nziza hariho izerekanwe neza ko zifite akamaro kadasanzwe ku bwonko na cyane cyane epinari n'amashu epinari shu nk'izo zarerekanye yuko zifise akamaro kadasanzwe ibyamwa tuvuze imboga ntiduca tuvuga n'ibyamwa ubwo nyine ibyamwa nka pome nk'akarorero hariho bakunda kuvuga kanekidote ati ufunguye pome imwe ku munsi uzaba wirukanye muganga ntuzosubira kumubona ariko urumva ivyamwa umbajije ati ivyamwa ibihe ivyamwa ivyo ari byo byose mugabo na cyane cyane hari ivyamwa byerekana by'ukuri ivyamwa nka pome ivyamwa nk'imihwi ibyo birazwi neza nk'imihwi iri mu bintu byongereza serotonine niyituma ni nehomodiatere nubwo ntazi buze zose ninavuze zibiri serotonine ituma umuntu yumva amerewe neza cyo twita bien-être ari nacyo gituma iyo umuntu nk'iyo umuntu bamuhobereye iyo umuntu afise abiwe babanye neza ikibano kimeze neza serotonine niyo ituma ikiba nyinshi igatuma amererwa neza ariko nk'imihwi irayongereza
muganga ntabaciriyemo kuri icyo nyine cy'imihwi kuko turazi imihwi iraboneka cyane mu karere kacu pome peut-être pas ariko imihwi boyijya ryari bojya ingahe ku munsi muri rusange
ego muri rusange ikibazo ikibazo ki beshi barakunda kubaza ikibazo ati mbega ibyamwa umuntu yobijya byari imbere yuko afungura canke yaje gufungura canke mukinga ari kafungura cyo kimwe n'amazi je kunda kwishura inyishu imwe kunda kwinyishura inyishu imwe ati unyoya amazi canke ukaje ibyamwa bikakwinjira mu mubiri aho byinjiriye hose iyo niyo nyishu nkunda gutanga kugira ngo abantu baje mu biharuro birebire ngo mbega ngo reka ndindire kujya ibyamwa ko nikomereje gufungura hama ngo hapaza no kugiba gusanye ntabiri ye cyangwa ngo mugati duze gukora ibyo biharuro ibyamwa ubifunguye aho ubifunguriye hose birafise ikintu biza kukumarira mu mubiri baravuga bati muri rusangi umuntu yofungura 5 portions de fruits ibyamwa nka bitanu buri munsi urumva rero gufungura nk'umukwi hamwe ukaronka na ntuzeye na pome cyangwa ukaronka n'ikindi n'ikindi cyamwa n'ikindi cyamwa aho by'ukuri biza ibyo biza kukumerera neza sinibaza yuko hari ibyo uza gufungura ngo bize kugirira nabi kuko umaze kuyaga umubiri urumva kubihanze hanyuma ugaheza ukabireka ego icyo nicyo nkunda kuvuga mbega imbuto yashatse kuvuga bijya bintu by'imbuto
imbuto mu kinyarwanda ni ivyamwa nyene ni ivyamwa hama no kubata no kubadatahura hama kubadatahura kumbure imihwe nka mu kinyarwanda ni mineke barumvise yuko imineke imihwe ari ikintu ciza cyane ku magara yo mu bwonko hama yagarutse kucerekeye umuvinyu ati mbega yonywa ryari utukura barakunze kuvuga ko ibintu byinshi yabajije ati mbega wowe mbere ya siporo nyuma ya siporo gute twigishe kubijyanye n'umuvinyu utukura
murakoze kino kibazo ndagikunda kurusha ibindi bibazo ndeka ndababwira igituma ndagikunze kera abaganga aho ndabivuze n'abaganga harimo n'ubu bamwe twari tuzi yuko ego twese twarahuriza yuko inzoga atari nziza mugabo tukaca tuvuga duti ariko akavin ni sawa akavinyo wine ati ni sawa nagomba mwihangane bihangane abagakunda naje birashika rimwe na rimwe nkakanwa ariko jewe biranjohera iyo ndeko ndasigurira ibijanye n'inzoga nsanzwe ndazinwa guko abantu baca bumva yuko ndiko ndavuga science sindiko ndabivuga kubera ndumukizwa ndi umuntu ndabivuga kubera bamwe bavuga bati jambo ry'Imana ribibuza oya ndabivuga kubera la science narigeze kwandika ubushize kuri Twitter yuko inzoga zifise zero benefits kuri ntuzeye kwijanye n'amagara y'umuntu zifise uteranije icyo zonona n'icyo zungura ku mubiri zifise akamaro kangana n'ubusa n'umuvinyu urimwo ngiracyo ndamusigurira ubushakashatsi igituma abantu bavuga yuko umuvinyu ari mwiza ni kubera ko umuvinyu urimwo ikintu twita resveratrol iyo resveratrol ni kintu irafasha umubiri gutuma umubiri ugira twita antioxidant tukayita kandi ikanafasha urumva kugira ngo iminita nayo nyine igume imere neza mugabo rero kiretse yuko iyo resveratrol twayisanga no mu bindi bintu erega twayisanga no mu bindi bintu jidoheza ari nayo ivanga imivinyu twayisanga mu biyoba turetse yuko tuyisanga no mu bindi bintu atari inzoga atari umuvinyu iri mu muvinyu ni nkeyi ku buryo iyo gufasha kugira ngo unywe umuvinyu urimo resveratrol ikwiye alukole yoba yamaze konona umubiri wawe sinzi ko mwantahuye neza mutantahuje ndagisubira ni ukuvuga ngo resveratrol iri mu muvinyu keretse yuko tuyisanga no mu bindi bintu nk'ibiyoba cyangwa heze keretse ko tuyisanga no mu byo bindi bintu iri mu muvinyu ni nke ku buryo kugira ngo uronke iyo kugirira neza biciye mu muvinyu alukole yo mu muvinyu yoba nayo yamaze korona umubiri wawe kuko alukole irashaka no guhindura amajene umuntu akagira kanseri zitandukanye sindi hano kugira ngo mvume alukole ndi hano kugira ngo mvuge icyo ubushakashatsi bwerekanye
no kuvuga muganga uvuze uti muri make ntawo kwitwaza kunywa umuvinyu ngo urafise inyungu ku mubiri w'umuntu kuko kumbure nyabujya uronkwa mu iyo nyungu uzo bamaze konona ibitari bike rero muri make
urakoze cyane mwantahuye neza ego
Hama yavuze ku kijanye n'imibonano mpuzabitsina mbere ko tujye kuri
ego reka cyangwa kivuga imibonano mpuzabitsina ndabivuge neza ku bantu babifitiye uburenganzira ku bantu ububakanye ubushakashatsi bwerekanye yuko ifite akamaro kadasanzwe ku magara yo mu mutwe na cyane cyane amagara mu mutwe n'amagara y'umubiri muri rusange kimwe mu bintu bifasha birafasha kugaba biratuma icyo twita serotonine egome kimwe mu byo twita serotonine yongerekana nayo ituma umuntu yumva amerewe neza mugabe birafasha n'icyo twita dopamine yani homodilatere navuga ubwa mbere iba nyinshi bigatuma umuntu yumva akanyamuneza yumva amerewe neza nico gituma umuntu vyukuri afise uwo bubakanye biciye mategeko guko ibintu byose bira iyo na cyane tugiye mu miyona na mpuza bitsina iyo umuntu ayihuje n'uwo bubakanye canke ayihuje kwera kabifitiye uburenganzira kubera birafite dagufasha umubiri cyane kuko biza gutuma umubiri atiyagiriza kuko ayibikoze atarabifitiye uburenganzira ubwa mbere gatangura kwiyumvira ati mpava ntwara imbanye ntipfuza ni kuvuga iyo ni stress ico ni kindi kibazo ku mubiri ivyo se vyiza aho ibyibijanye n'ita mugima na sinda byinjiramwo ivyo sinda ni tubiza na muri science pastori na patiri na shehe nabo barakubwira bati kuza gushurashura utabifitiye uburenganzira umva si sawa mugihe mibona no mpuza bitsina ku bantu bafitiye uburenganzira irafisa akamaro kadasanzwe ku magara na cyane cyane y'ubwonko iratuma igabanya n'ibintu byo gusaza n'ingoga bigatuma abantu bumva bamerewe neza mu mutwe murakoze
cyane banyonyi bishwi rya Amerika muravyumvise yuko ibintu ufitiye uburenganzira ubikora uroraniwe mu mutwe ugasanga bigenze neza birakubereye umugisha ko kubera umuvumo reka rero tubandanye ku murongo wa telefone turafise abandi banywanyi Emery na Emmanuel reka duhere kuri Emery hama dukomeze kuri Emmanuel kaze neza Allo Emery?
Allo
Emery uratwumva?
Ndabumva murakoze kuma kajambo kuri radio yacu.
Ego.
Ngo mashimire ya mutumire wacu kuba ari karabuye muco ku kumva nyinshi zituma umuntu ashobora kugira ikibazo cyo mu mutwe. Narigomba kumubaza rero kujya kuntu kuva kera abantu basanga bavuga ati umuntu kugira ngo ari mu mutwe byavuye nko ku burozi nabaza ko ibyo bintu ubushakashatsi bakoze bishobora kuba bibamwo hagati y'abantu bajya abantu usanga kare twara tubaza ati umuntu kugira ngo ari mu mutwe byavuye ku burozi ariko mu nyuma uko ubushakashatsi bwagiye buraduga babitumenyeshe twasanze hari n'abandi basanga umengo na kabonge yagizwe kandi yarafungura neza nsanze ati umuntu kugira iyo ngwara n'umuje kureta arigenze ukuntu n'ukundi ariko ugasanga uko kuntu aba warishaje neza nyuma wafashe yaba umukuru cyangwa uri mukene ugasanga kandi n'umuntu yaba atanywa inzoga arashobora gushika akarwara iyo ngwara y'umutwe
bamubaza
rero ko baba bifitanye isano mu gihe baba ariko baragerageza kumuvura ko bashobora kubona ati ibintu byavuye kuri iki cyangwa kuri iki kuko ashobora gutanga umuntu yari ameze neza dukwi na bisi ukazibona aratangiye kurwara umutwe ajya kwita abantu ugaca usanga rero biragoye kumenya icyo umuntu arwara cyavuye
cyabiteye Ego urakoze cyane Emery reka tubandanye kumbure tuje kuri Emmanuel ico kibazo ubajije kigisa n'igifise nyisano nico bakunda yavuze ati umuntu ashaka ukwina bukwikubona afise ikibazo naco nyine kumbure muganga arashaka kugaruka ko Emmanuel kaze neza nawe
urakoze iki kibazo nashaka ko mwombarize umutumire yewe site madame agize ikibazo kandi ntacyo yahorana igihe cyose agize iki akantu na kamwe kamubakira mu buzima ahita agwara umutwe kandi umutwe ubona ko ukaze cyane yagerageje kwivuza yaragiye ku banerologe baramukoreye sikanere barabuze ikibazo na kimwe afise ariko umutwe waramuzengereje bamaze kumwandikira imiti myinshi yose zaranze aho yogira akantu gatoya kamutera ubwoba canke kamushavuza umutwe ububyutse kandi uzawumva mumfashe mumbarize muganga ikibazo cyoba cyaturutse kuki cyoba cyaturutse ko bigeze kumukorera cesarienne agahakwa kupfa bamuteye general cyangwa ibyo bari bindi bibazo ariko aragenda ahura nabyo byo avura izo mubwira mu ndwara zo mu mutwe.
Mwihangane cyane Emmanuel, birumvikana ko bitoroshe umuntu aba ahungabanye habaye akantu gatonye kuko ubuzima burangwa n'ibintu byinshi bibi, ibintu byinshi bibabaje, umuntu ahura n'ibintu byinshi. Mwihangane cyane, reka twumve ibyo umuganga bivuga ko ariko muganga mbere yaho reka tubanze tugende tuduge ku kibazo cya Emery kijanye n'uburozi. Abantu barakibaza cyane uburozi bufitanye isano n'ibibazo byo mu mutwe. Hariho uburozi abantu barya n'uburozi abantu bavuga ati buciye mu bintu by'imyuka abantu batabona. Dusobanure ku cyo bivuze ko kuri ivyo muganga.
Twebwe navuga ngo iyo umuntu ari karasoma ubushakashatsi nk'iyo twasigura ibintu twishimikije ubushakashatsi by'ukuri twihangira ryo guhakana cyangwa kwemeza ibijyanye n'uburozi, ariko icyo bikoze n'icoco nuko tuzi neza ko hariho ibintu bizwi neza ko byavuye ku magara yo mu mutwe. Ni ukuvuga ngo ibintu umuntu yaciyemwo kubera ko imibereho yagize hanyuma biratuma agira depression cyangwa biratuma agira yangura bidumetse ta schizophrenie ariko busazi bweruye cyangwa kubera ko ibindi bintu umuntu yagize mwe bya bita dependance yanyoye ibiyoga cyane hanyuma akavamwo akabatwagwa n'izo nzoga hamaze gahindura buke ubwonko bwiwe cyanke umuntu ntiyaronse itiro rikwiye hamwe ubwonko bwiwe buragenda buramera nabi hanyuma umuntu yaragize ibintu bimukomeretsa mu buzima hama ntiyaronka ibisanasana ubwonko ni nk'uko ronka itiro rimeze gusa kujyama neza kugira gakarashishi gufungura neza nukutanguhe ibintu by'inzoga nukuraba izuba urabyumva ntiyaronka ibindi bintu bituma ubwonko bumera neza hama rero umuntu aragenda arononekara. Ni ukuvuga ngo biragaragara neza yuko hariho imibereho ijya gutuma ubwonko bwononekara hanyuma umuntu akamera nabi kugeza naho baza kuvuga ngo bamuroze kandi batamuroze. Ikindi mwomya ni uko bijya twita uburozi kubera babonye umuntu ameze nabi mu mutwe hariho n'usanga afise ikibyimba icyo nuhanura abantu imbere yuko biyumvira ati bamuroze ni babandi bamujyane kwa muganga kuko twama twabibonye aho abantu baza bameze nk'abasazi baza bameze nabi batangura batagikunda bo bubakanye bameze nabi umwana yahinduye ifato hanyuma waraba neza ukamupimuka ukikeka yuko ashaka kuba afise ikibyimba mu mutwe wamutuma sikanero ugasanga aragifise. Sinzi ko mwantahuye.
Ego birumvikana hama kuri Emmanuel.
Emmanuel naho.
Ego turiko turasozera hasigaye minota 3 ariko tubyishira mu munota umwe muzamukoze.
Ego ndamwisha minota umwe. Ibijyanye no kumeneka umutwe iyo umuntu amenetse umutwe by'ukuri yogenda kwa muganga kugira ngo barabe yuko atakindi kintu cyoba biva ko bikenewe yuko umuntu bamuvura. Mugabo nange nabwire umuntu wari we wese ameneka umutwe pe importe la cause ki icyabitumye icyo cyose hari ibintu yokora hanyuma nawe nyine akazogaruka ahubwo akanashimira akambwira ati muganga byamfashije. Icya mbere ni ka kinini nababwiye cyo kuruhuka neza igene disomeye. Icya kabiri ni ukuraba
igene disomeye ni ukuvuga itiro igene disomeye muri make ni itiro rikwiye
itiro rimeze neza. Murakoze ni ukuvuga ngo kuryama amasaha akwiye kandi ukaryama iminsi yose kamera uko nyine mugabo na cyane mu ijoro nivuze yuko umuntu guhera sayine zo mu ijoro atoba ari ku muco w'amatara kubo bishobokera. Murambabare hari abakora mu ijoro aho ndiko ndavuga muri rusange abantu bajya bakora mu gitondo bakora ku murango bakajya mu ijoro nivuze yuko guhera nka sayine zo mu ijoro by'ukuri umuntu nubwo yaba atararyama atoba ari ku muco w'amatara yaba yibereye mu
hanze cyane
yazimije igihe bishoboka. Ego kiri kinazo nkorera azoza arafungura ibyo kurya afungure ibyo kurya nk'amagi afungure ibyo kurya ifi ayironse afungure bya byamwa n'imboga nyine nimwe twavuga hambavu iyo kuba yaryamye neza hanyuma azaragira agatashishi mu gatondo hajya avutse abyutse cy'iminota 30 ibyo bintu niyabi nkorera azoheza ambwira ati byagenze gutya hanyuma tubandanye.
Urakoze cyane rwose muganga uyu twumvise ari muganga Nestor Sengiyumva mu gihugu cy'u Burundi. Turagushimiye cyane, dushimire cyane rero nabanyonyi bishwe rya Amerika babandanye guhamagara baterera ibibazo n'ivyumviro birashe cyane. Ndashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije, Nadia Taha na mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, mwese mubandanye mururanirwa mu banyu no mu vyanyu. Murakoze cyane.